hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumira ku FM 104.3. Mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru we zitatu kaburungu radio yacu vewa kaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ibihugu byo muri Afrika birafise uruhara rukomeye cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1956 ishyirahamwe mpuzamakungu riramaze kurangura ibikorwa bitari bike vyo gucungera umutekano inshuro zirenga 30. Abahinga bakurikirana hafi ibijanye no gucungera umutekano bavuga ko ibikorwa vyo gucungera no kugarukana umutekano bifasha mu gukingira abasivile no mu kugabanya ingaruka mbi z'intambara. Byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyo gucungera no kubungabunga amahoro birangurirwa muri Afrika. Hari kandi n'inteko zijejwe gucungera no kubungabunga amahoro n'umutekano ziri mu minwe y'ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe yo mu ntara. Kuri izo nteko zose umugambi n'umwe, gukingira abasivile no gufasha mu gikorwa cyo gucungera no kugarukana amahoro n'umutekano. Mu kiganiro muri sanga twatumiye muhinga yanonosoye ibyerekeye ibikorwa byo gucungera no kubungabunga umutekano mu ntara ya Afrika, agiye kutubwira ukuntu ibikorwa nk'ivyo bigenda hamwe n'intambamyi zishobora kubangamira ivyo bikorwa. Turi kumwe na ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, turiko turamurondera telefone mu kanya iraboneka, n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisata kijejwe ibibazo vya politike amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afrika. Turatangura rero kumushyira na Fred nitwabona mu kanya. Turazi ko n'abanywanyi benshi eka barindiriye ikiganiro mu makuru yejo twabwiye ko uyu munsi ikiganiro cyo munsi kizakwibanda cyane cyane ku byerekeye amahoro n'umutekano eka n'ibikorwa birangurwa n'inteko zijejwe gucungera umutekano haba mu bihugu byo muri Afurika no mu bindi bihugu, eka haba inteko za Afrika canke inteko z'andi mashyirahamwe mpuzamakungu yose. Hanyuma mu kanya rero turi ko turabandanya kurondera umushyirantahe Fred Ngoga Gateretse.
Igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
ngwiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Tubibutse ko mu kiganiro cy'umunsi tuhava tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibikorwa birangurwa n'inteko mpuzamakungu zijeje gucungira umutekano mu bihugu bitandukanye. Turavuga kandi no ku nteko z'ubumwe bwa Afurika nazo nyine zirangura ibikorwa bihambaye mu bihugu bitandukanye. Twavuga twabwiye ko byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu byo gucungira umutekano birangurirwa muri Afurika, aho twavuga nko muri Sudani na Sudani y'Epfo, inteko UNESFA mu bihugu mu gihugu cya Repubulika Central Africa hariho UNESCO akaba no mu gihugu cya Congo rero MONUSCO, ikana muri Mali, ikana muri Sudani y'Epfo na Sahara yo mu uraruko MINURSO. Ni bikorwa rero bihambaye cyane rwose, kandi mu kanya turaza kuvugana n'umushigantahe Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kandi akurikirana ibyo bikorwa kugira turabire hamwe twese ibyo bikorwa bishemeye barangura. Tuvuge kandi no ku byerekeye izindi ntama zose zoba ziboneka mu bikorwa bihambaye nk'ibyo. Mu kurindira Fred Ngoga Gatete turi kumwe na Best Mbona akaba nawe nyine ari muhinga mu byerekeye gucungira umutekano yakoze mu gihugu cya Repubulika Central Africa, nawe nyine ari mu bikorwa bisa n'ibyo. Mushinga nta Best mwiriwe neza.
Mwiriwe nabarabukije nabanda mukije nabadukurikira
murakome ngaho
bakome neza.
Ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Ego turi ko tuvuga cyane cyane mu kiganiro muri sanga cy'umunsi Best Mbona, turi ko tuvuga ku byerekeye ibikorwa bihambaye cyane rwose birangurwa n'inteko zaba za Buraya, zaba za Afurika canke zo mu ntara zijejwe gucungira umutekano mu bihugu byo muri Afurika. Tumutumire turamuronka mu kanya Fred Ngoga Gateretse, namwe nyene mwarakoze muri ico gikorwa. Nashaka mutubwire ku bwanyu mukiri nko muri Repubulika Central Africa, naho nyene hari intambara nk'uko mubizi, imirwi itwaje ibirwanisho itana mu mitwe n'aba ikadama serikali ya leta yamwe n'inteko mpuzamakungu. Nashaka mutubwire icyo gikorwa muri rusange mugifata gute, mwebwe mwakibonye gute?
Murakoze. Twebwe nyine twakibonye si gikorwa cyoroshe kubera mugiye mu gihugu nka kijya ibintu byose byari byarayangaye, ariko ubu biriko biragenda neza, Imana iri kubafasha, kandi n'inteko mpuzamakungu ziriyo zikora neza, zifite manda nziza, naho ingorane ziba nyinshi, ariko mbona yuko bavifatamo neza. Ingorane cyane cyane ziva mu kutumvikana kw'izo nteko n'abagwanya leta, cyane cyane ikintu cya mbere izijya rebellion ijya migwi igwanya leta, icyo nicyo cya mbere. Kandi bigasaba yuko umuntu akoresha ibintu byitwa des approches zimeze donc ukoresha politiki na diplomasi mu bakozi bawe cyangwa abakozi muba mujejwe icyo gisata cyo mukabegera kugira ngo mubereke yuko mushaka yuko icyo gihugu kigira amahoro. Kandi nabo nyine nabo bari kubagwanya leta ibyo bapfa byose bamenye yuko amaherezo ari kwicara bakumvikana bo na leta ibyo bapfa kuguma umubereka yuko inyishu atari yo kugwana, inyishu atari yo kumarana, inyishu atari yo kwica abanyagihugu cyane bakicana bo kuri bo. Nico gituma usanga rero zijya nteko mpuzamakungu zijya hagati kugira ngo zifashe ibintu byo gusonera
ikiremwa muntu. Ego Best, twarabonye ko muri icyo gikorwa kenshi na kenshi haba hari intambamyi mwuba mwashoboye kubona nk'ubwa mbere na mbere nk'izi
intambamyi. Cyane cyane ni uko kenshi usanga urabona nk'igihugu nka Central Africa ni igihugu kinini cyane kandi kidafise uburyo bwo yuko izo nteko mpuzamakungu zogenzura hose, ukaba usanga rero yuko kwera atamabarabara ariho henshi byinshi biteza gukogwa n'indege cyangwa kugenda n'amaguru cyangwa n'amamodoka ugasanga bibafata nk'iminsi 3-4 kugira ngo baje ku baje gutabara izo rero ziba ingorane nyinshi cyane zibashikira mu kazi baba bari kubarakora kandi nacho nyine usanga kenshi bamwe bamwe usanga ama contingent adafise ibintu bijana kwijana bikenewe kugira ngo baje bari kubagwanya leta canke impande ziri zose ziri kuzirashamirana zi kubereka yuko bategeza gusonera izo nteko donc kenshi ugasanga bashatse kububahuka cyane bakabashotora ibyo nabyo n'ingorane zibashikira cyane ko baba badafise manda yuko bivuna uko nyine ariko abanyagihugu batewe iyo manda barayifise yuko bategeza kuja kutabara kenshi rero usanga ivyo rero n'ingorane bagira cyane bariko barakora ako kazi ko gutabara.
Muravuze ikintu gihambaye cyane rwose best ukuntu izo nteko zishobora kuba zidafise uburenganzira bwo kwivuna ivyo bigenda gute ubwo burenganzira bwabo bwo kwivuna bugarukira he butangurira he
batewe nko mu ikambi cyangwa ku iposition bashobora kwivuna ariko kenshi usanga kubera igihugu kinini barashobora kubakonturna barashobora kubaca inyuma ugasanga ibara ryaguye kandi batari baziteze niho rero haba hakenewe yuko kenshi na kenshi na izo nteko ziba ziriko zirakora haba hakenewe yuko abantu bagira politiki baja kubiyegereza abo bantu bagwanya kugira ngo babumvishe yuko inyishu cyambere atari cyo gutera abantu baje gufasha kugira ngo amahoro agaruke cyakabiri inyishu si gukoresha umuheto inyishu ni kwicara ni kugira dialogue kuganira kubera amahoro y'ibintu byose ariko mwicaye mukumvikana injyane mwari mufise umwe wese akavuga ati jewe dupfiki n'ikintu ariko kugira ngo mushike kuri iyo etape abakenewe yuko impande zose zibiri zifashije rero nabo basirikari baje gufasha gucungira umutekano bababuza yuko bashamirana.
Mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose mushobora kuba mwabonye muri Repubulika ya Central Africa aho nk'abagwanya ubutegetsi bateye ugasanga bifata amasaha n'amasaha inteko za leta canke zishyiramo impuzamakungu kubashikira kubera ubukene bw'amabarabara none amashyirahamwe atunganya ibyo bikorwa ntafasha muri icyo gikorwa cyo gusanura nk'ibyo bintu byose byatuma umutekano uhungabana.
Kenshi barafasha kandi hariho nk'ama uraje hariho n'amakompanyi ya jeni yose donc abafasha ibintu byo ku biraro byabomotse bakubaka aho baba bariko barafasha nene n'icyo gihugu kugira ngo ingorane gifise zimwe zive mu nzira ariko igihugu nka Central Africa kingana icyo rimwe n'igice Ufaransa atamabarabara ati bari ahantu amapozisiyo ahari ugasanga abanyagihugu batewe ni nko ku birometero 150 ni mu ishyamba mudafise indege nyinshi ziguma zibafasha kugira ngo zireke cyangwa drone zireka yuko ati nawe umuko mumuca hasi umwasa ari ahanahanana usanga ari ingorane zigoye cyane. Rewe ndashimira cyane kubona akazi bakora ko gucungira umutekano bagakora neza malgré ko hari ingorane udashobora atari yuri umuntu azikubwiye ntubimenya ariko baragiye n'umutima kubera n'icyo bajejwe ujejwe ikintu uragikora gushikaho uronka ushika kw'icyo wiyemeje mu gufasha icyo gihugu na n'ivyo kenshi usanga ngo muri Central Africa niko ziriyo zikora neza cyane gushikaho uvuga ati aha kabisa haragoye ariko baritanga ingorane zo nayo amabarabara usanga ahantu hagoye cyane no kuba ariko kubera amahoro n'umutekano ata privisisa
atagaciro
bifise
oya atagaciro agaciro kayo gakomeye cyane gose
agaciro ni kanini cyane bisaba yuko abantu bitanga kugira ngo ico gihugu kironke amahoro abanyagihugu nabo nyene baronke umutekano ukwiye ariko ntibishobora n'umushobora gukoresha inteko gusa mudakoresha abantu ba abantu babumvikanisha muri politiki
mu ntango twavuze mu ntangamara twavuze ko byinshi muri ivyo bikorwa byo gucungera umutekano kubungabunga amahoro bibera mu ntara ya Afrika mbega hari abantu bashaka kuba babanze kwibaza igituma byinshi muri ivyo bikorwa bibera muri Afrika nkuko ko ariho haba intambara nyinshi cyane gose izo ntambara zoba ziva kuki hanini
kenshi uravye ingorane Afrika ifise ni kuba abatwara bikunda ugasanga abari abatwagwa nacho bafise n'abakene bakaguma babona abandi akazi gatoya cyane kegereye ubutegetsi ariko ari bo batera imbere ariko bo ugasanga n'amashuri bafise n'amazi bafise iyo baba nta icitse iterambere ntacu ubona kenshi rero ugasanga icyo ni kimwe mu bintu bituma abantu bagumuka cyakabiri nacyo ni uko usanga nk'ibihugu bitunze nka Centrafrique nk'i Congo usanga ibihugu bitunze bijya ubutare bafise abanyagihugu ntibabona ibivamo ntibabona inyishu zibashikira ati twadandaje ibintu n'ibi biva mu butaka bwanyu ubu mufise amazi meza, ubu mufise amashuri meza, abana bambara neza, abana murafise n'amatelefoni, murafise n'amazi ku mihana. Ibyo bintu byose batabibonye biri mu bintu bituma bitera ingorane abantu bagira imigwi bagashaka no kwiganzura ngo bikebere igihugu uko bashaka.
Uri kuvuga ko beste mbona mushikana ego doka kujambo
aho baba bafise ubutare byinshi cyane ariko effectivement ntacu baronkamwe bagaca barondera ibindi bihugu n'izindi movement bakorana kugira ngo basahure aho hantu hanyuma leta nayo nishobora kwemera ni uko ivy'abanyagihugu bigenda mu maboko y'abandi bantu bakeya kandi bitwa yuko ari abantu babagumutse
Mwishika na mboda mwa mwuriko mwufuga ko mwuri vizyo yuhugu vinshi vizyo mwuri Afrika bili mwano ni yuhugu vizyo wabitunzo utare wanyagigu wabu wakawa ba tangu ingwano kuwela kutumvika na ukunu basabika nya ugo utare
mwuri vinshi mwuri vizyo ni chane chane vizyo kuwela kenshi ni yuhugu vituunze aliko utare inyungu z'ubwo butare niwe ushikira bene igihugu ico rero gica bitera ingorane cyane kandi mu bihugu byinshi hari ingwano biraboneka yuko kenshi nuko batwarwa nabi abatware bitwaye ko abatware babatwara nabi ariko ubu hariho umuvuma ubona yuko abantu batangiye kubyuka kandi abantu bakiri bato batangiye gufashana kumvikana kuvuga ati duteguza kwiteza imbere twese ntihagire usigara inyuma hanyuma abatware bakanabavyura ati nimudutware neza abagabo cyangwa abafite badamu kugira ngo abantu bose baruhako yuko miliyoni kubera ibintu ntibasabikane
ku kibazo cy'uburyo buhabwa inteko zaba iz Afrika canke z'ubumwe bwa Buraya zigaruka ko ariko nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ibi bineguro eka byigeze kuba eka n'inyifato itari ishemeye cyane rwose ya bamwe mu bagize inteko zo zicungira umutekano hariho abigeze kwagirizwa kubafata abanyagihugu bo mu bisagara barimo nabi bakaba nabafata ku nguvu icyo kibazo ishyirahamwe rya Afurika canke ishyirahamwe rya Buraya ribitorera inyishu gute ribishikiriza gute muri rusange
muri bike nabonye ni uko kenshi urabona baba bakora mu makondisiyo atameze neza cyane aragoye ibintu bisaba yuko mu mutwe uba uri witeguye cyane ariko naho nyene umuntu n'umuntu umuntu aragira ibibazo naho nyene donc bijya bintu byo kuvuga yuko boba babafata ku nguvu cyane cyane tuvuge nk'aba abasirikare ba bo ibintu bibujijwe birabujijwe yuko yuko ufata ku nguvu umuntu d'abord mu mategeko abagenga n'ibintu bibujije kandi urazi nk'umuntu mu bihugu bya onu mu mamisiyo yose ibyo bintu barabikarira cyane kandi nibyo ariko nihaburamwo kamwe umuntu ayoba agafata inzira atari yo ariko nibo bifata yuko ari ibintu byose yuko inteko yuko ari uko zifata ivyo nihajya nyene nta mwongo muri sato ivyo ni ibintu byumvikana kandi bafashwe barahanwa cyane n'ibintu bibujijwe.
Best hariho n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo mwavuze mu ntango, ikibazo cy'uburyo hari ibimaze gushika ubona nk'abagwanya ubutegetsi bashobora gutera inteko zaba z'ubumwe bwa Afurika canke z'ubumwe bwa Buraya, abo bagwanya ubutegetsi bakaba bafise ibigwanisho rutura bikomakomeye, uburyo bwo buhabwa izo nteko zo muri Afurika canke za Buraya bunganiki intambamyi zibahe kugira ngo niba bafise ibigwanisho kenshi na kenshi biruta ivy'abagwanya ubutegetsi.
Ega ingene bigenda bajya inteko z'ubumwe bwa Afurika canke z'amazina za ONU zo ziba zigiye kugarura umutekano muri ico gihugu, niziba zigiye kugwana, niziba zigiye n'ibintu vyose umuntu igihugu kiba gikeneye ngo kigiye kugwana, bo baba bagiye gusa kuja hagati y'abo bantu bagwana kugira ngo ntibabandane bagwana. Ariko nivyo hariho kenshi usanga abo ba izo rebelio ziti kuganisho bisumba cyane vya leta kandi kinaza te n'ibi babikura mu bantu bababonamo yuko bafashe ubutegetsi bazobananya babakoresha ibyo gusahura ico gihugu ko ibintu usanga ari mafia iri ku isi. Iyo mafia rero niyo cyane cyane ifu yuko abantu bakorera ko nk'aba nk'ibihugu byo mu karere kugira ngo batuze abo izo ibihugu cyangwa abantu bafasha izo muvuma izo rebellion zituma akarere kaba katagira amahoro.
Ego hari ikindi kibazo gihambaye cyane ariko turakira ko nagomba ubwa mbere na mbere manze mpe akanya umwe mu banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Alo muratwumva? Alo muri mutubwira akazina kanyu. Ego me Paul, turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye hari induru hari urwamo iwawe wobaza abana wobabuza kuvuza urwamo kugira ngo tubandanye twumvikana, nashaka turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu inteko zo muri Afurika canke za Buraya zibungabunga umutekano mu bihugu bitandukanye, murafite ikibazo murafite icyumviro?
Alo
uratwumva?
Ego
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro mu kanya gato.
Alo
muratwumva? Turakumva neza, duga ku ijambo.
Alo
ndumva telefone yawe tukumva neza, reka turaguhamagara mu kanya. Uratwumva? Reka turakugaruka ko mu kanya, reka tubandanye n'umushe ntahe Best mbona agire icavuze ku bijanye ni n'ukuntu izo nteko zihabwa amakuru. Mwize kuvuga ko ariho ibiro canke abajejwe kutanga amakuru nk'aya makuru tuvuga ko ari iperereza kugira ngo izo nteko zishobore kwivuna umwasi atarazishikira ico gikorwa cyo kigenda gute Best mbona.
no mu bintu byose ntushobora ntushobora kuba ntushobora gufasha ntushobora kuba uriyo udafise iperereza rikomeye n'ibintu n'icyo kintu cya mbere utemeza gukorera kugira ngo umenye ibyo bariko barakora hanyuma hako ukabitanga ukabitanga bitwa kwantisipa kubera ofise information ibyo ni ibintu nkenerwa cyane izo nteko zikoresha kubera zirafise uko zikora kandi kenshi usanga amakuba yaronka aho nyene ibintu byabaye cyane bitaraba bagaca bipanga bobo kubera ngo icyari cyateguwe kibi ntikibe kenshi rero kubera baba bafise iyo perereza birafasha cyane kugira ngo amaraso ntaseseke menshi cyane ivyo vyose biba vyateguwe ugasanga vyatatutse barafise ibiro vyabo ingene bakora bisa ibintu novuga kubera n'ibintu biri vyugaye ariko barafise iperereza rikomeye cyane kandi bifasha cyane n'ahandi ibintu biba vyarayangaye kenshi cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turafite umunyanya wa iradiyo Ijwi rya Amerika Desire, muri aho Desire
ya Amerika.
Ikaze mu kiganiro muri sanga muri hehe ga Desire?
Murakoze.
Muri hehe?
Ndi mu Burundi, Bujumbura.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku bikorwa birangurwa n'inteko mpuzamakungu cyangwa inteko za Afurika zicungera umutekano mu bihugu bitandukanye, haba muri Afurika cyangwa ahandi. Duga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Ikibazo cya mbere ndamubaza uwo mutumire muri Afurika ntabwo biri proud, si ndobyemera cyane. Ikibazo ntabyemera cyane. Ni kicya mbere twe turababa abantu bariko bagerageza kujya bukaba bajya mu Europe bagatera muri ibyo bahadi ni benshi mugabo nta byinshi byirirwa bivugwa aho tuje tujya hasi aha hasi muri Congo mu za Rubaya ntaho ndi mugabo gusa amakuru yaho ndarangira abantu benshi barapfa benshi nyine
duga ku ijambo ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose. Alo, ndabona telefone yiwegiye ariko avuga cyane cyane abantu bapfira ika no muri Congo ika n'abapfa bariko baraja bukaburubi ariko imbere yaho reka tubanze twakire umushitsi wacu Fred Ngogagateretse twagize ibibazo by'ivyuma bya telefone. Fred Ngogagateretse, ambassadeur Fred Ngogagateretse, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Fred, murakomeye.
Turaho turakomeye, iyi telefone zatugoye ariko nibaza ko tukubonye, turiko tuvuga nk'uko mubizi kuvyerekeye inteko mpuzamakungu, inteko za Afurika zicungera umutekano, mukaba muri mukora muri ishyirahamwe ubumwe bwa Afurika, mukaba ibyo bintu mubizi cyane rwose ko mujejwe ivyerekeye ibibazo by'umutekano n'amahoro. Nashaka muri rusange turi kumwe ku rundi ruhande na Best Mbona, akaba nawe nyene yarigeze gukora muri Afurika, muri Repubulika Central Africa, akaba ari azi cyane rwose ivyerekeye ibikorwa byo gucungera umutekano. Ubwa mbere na mbere Fred, mwebwe muri ahantu hakomeye cyane rwose hakurikirana cyane rwose ibikorwa by'ubumwe bwa Afurika n'inteko zicungera umutekano, icyo gikorwa muri rusange mu kibona gute?
Murakoze cyane rwose Fredi. Nk'uko mubizi igikorwa gikomeye cyane rwose kandi gisaba ukwitanga kwinshi n'uburyo bwinshi. Cyambere nagomba mvuge yuko twebwe nko mu bumwe bwa Afurika ntitumeze nka ONU. Kubera iki? Twebwe iyo turungitse ingabo ni ingabo zijya kurwana, kenshi ingabo zawe ntizirwana, zozo zicungiye umutekano. Ariko twebwe ni ingabo ziba zigiye kugarukana amahoro. Ni ukuvuga ikintu kuvuga yuko hariho akazi k'imirwano igomba gukorwa, sintu byoroshe. Ikindi kigira kabiri nagomba kuvuga ni uko kenshi muri ibi bihugu tuba tugiye gufashamwo usanga leta zaramanyaguritse atari inzego mushobora gukorana zibishoboye, hama ugasanga hagiyemo n'ikindi gikorwa gihambaye cyo kuraba ukuntu dukomeza n'ingabo z'ibyo bihugu. Ibyo rero kurwana n'umwansi ugerageza kuduza ingabo z'icyo gihugu si ibintu byoroshe. Hama ikindi kintu nacyo duhangana nacyo ni ikintu cyerekeye uburyo bwo gushyigikira icyo gikorwa, gushikisha hatwe matiko turagwana cyondere buryo turafashanya nabo mu mugabura ya baradufasha mugabo nabo bashingwane zabo unye n'ubuno yembuye mu nama cyo turarukuntu kubera uburyo buzogabanuka uko nzoshora kwimunganya nk'abanyafrika kugira ngo dushore gukomeza byo byo bikoga bikugarukana amahoro muri make novuga yuko dufise mu bihugu bitandatu cyo turakorera mu icambere nuko mubizi muri muri Somalia handi turi ni muri Sahel aho hari iyo bita G5 Sahel mugana nyine ifite ingorane tari nkeyi hama tukaba tuko turafashanya no hantu bita muri Bassin du Lac Tchad hari icyo bita Force Multinational iki yakorerayo hama rero hashasha ni muri Mozambique aho hari ingabo z'inteko za Samim niko bayita iyo mission iri hariya hanyu
mukanya gato bidazi ko telefone uri gukoresha telefone yawe kuko tashobye kuronka turakureka mukanya ugenda ariko nashaka ugere wishaka kandi kibazo gato cyane rwose kajanye n'ikibazo mwavuze cy'uburyo mwavuze ko inteko zo muri Afrika kenshi eka zigwanya umwasi zigakomeza n'ingabo z'igihugu zirimo eka nashaka ariko tugaruke ku kibazo cy'uburyo ubwo buryo muri ko murarondera muri aburonka kuko hari gihe hijya no hino wumva inteko zatewe kandi zikicwa ubwo buryo bugeze he muri aburonka mu buryo bworoshe Fred Ngoga gateresa
murakoze cyane rwose ego hariho uburyo bubiri ubujyo bwa mbere ni ubujyo bujyanye n'imishahara y'abasirikare bari koragwana muri ibyo bihugu icyo nicyo kitugoye ubunye muri iki gihe kubera yuko kenshi aya mafaranga aba ava mu bumwe bwa Buraya ubu rero ubumwe bwa Buraya bwarahinduye ubunye ntibagishoboye gutanga amafaranga bahora batanga nicyo gituma ubu twe tuko turasaba yuko ko natwebwe turi abantu turi abantu bo muri ONU bumwe ku isi yose tutasaba ukuntu yuko twakura amafaranga y'imishahara muri ONU mugabo ntibyoroshe ni kuko ariho amategeko abigenga biragoye ubundi buryo turondera kenshi ni uburyo bw'intambara ego me turakorana n'ibihugu byinshi turaburonka kenshi mugabo mumenye yuko turwana n'abantu barihebye abantu barihebye bituritsa kandi kugwanira abantu bameze gucyonye niba byoroshe na gatoya mugabo uburyo bwo kuronka amakuru uburyo bwo kuguhangana nabo ubwo turaburonka ngo kenshi basanga biragoye
murakoze mukanya Fred turaguhamagara ndabona ko wakoresheje telefone yacu kugira uduhamagare telefone yawe kugira uduhamagare mukanya turaguhamagara mugume hafi nagomba rero turavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko nibagaruka abihivyi eka bituritsa guhangana nawo n'ikintu gitoroshe ariko nagomba nje kuri Best mbona anawe nyine agiye cavuze ku kibazo cashikirijwe na Desire telefone yavuye itumvikana neza ariko ariko avuga abantu cyane cyane bicwa bakicwa eka haba mu museko bwa Kongo hakaba n'abapfa bariko bashaka ku kwimukira mu bihugu bya Buraya icyo n'ikindi kibazo nagira Best mugire icyo muvuze ku byashikirijwe na Desire duga ku ijambo
akoze icyambere nuko ko kuri icyo kintu cyambere uvuga yuko abantu bapfa mu mazi bagenda ivyo ni ibintu bitari gushikira abanyafrika ingorane nihani mitani subiye usanga nsubiye inyuma muje twavuganye abantu bariheba uravuka ukaronka diplo ukaja mu ishuri ukiga byinshi ugasanga uhejeje amashuri nta kazi ufite ukemerewe kubira ngo uronke akazi tuyuko naka akuvugira w'inyakamwe rero bica bigorana ugasanga uriko umaze kuba umukordonie utwara amakinga ugira iki abantu bakiheba rero uko haje amateleviziyo n'ibiki abantu n'izi za interineti abantu baguma babona bakibaza yuko ubuzima bumeze neza ahandi ni Buraya aho handi yateje mfume mpira mu mazi na kare hariyo bamwe bagenda bagashika ariko ugasanga rero n'ofise kenshi usanga udafise amashanse nk'abo bandi bakeya cyane bashika ariko byiza nuko muguma abanyafrika twogumye ino muri Afrika tugateza imbere Afrika yacu ariko byose bituva ko twebwe biva mu ngene abatwara bibuka abanyagihugu yuko batwarira abanyagihugu inyungu zose zo muri icyo gihugu zigashikira bene igihugu aribo abo bantu icyo ni cya mbere kukiraba abantu biheba bakagenda bagata bakagenda ivyo si muri muri kamere y'umunya Afrika n'ingene n'ingene tubayeho n'ivyari kubuko kandi ndibaza yuko ubu abantu batangiye kuyumvira neza ndabona nk'abijya bintu byo gusubiza abantu kubasubiza nko muri Afrika bijya su mutima mwiza cyangwa su mutima mubi baragusubiza muri Afrika ubonye iyo bakujyanye yuko utashimye bakubaza tuvaye nga mugihugu kanaka ushaka gusubira iwanza nyuma ugatanga ubuzima n'abandi ariko cyane cyane ni kubera intwaro zitameze neza
intwaro ego
icyaka bijya bintu byo kuvuga byo muri Congo je narakoze cyane muri aka karere ku byerekeye umutekano n'ibintu cyane cyane biraba ubutare ibihugu byacu bifise byo muri ICGLR cyane cyane narabikoze ko nakora n'amasertifika ameze nk'ajya kimbe hariya ya jama ibyo bihugu ndabizi neza cyane byose maze kubitembera mu presque byose ingorane iriho muri Congo ya Kongo ni hani naho nyene afise izo ngorane zo kuyunguruza icakabiri muri izo zone zose baguma bakerera abantu bagira iki nizo zone zitunze rimwe ubu butaka na afite ubutare bwinshi abo rero izo nkozi z'ikibi n'ababafasha babashaka ariko abanyagihugu babatera ubwoba bahunge habariho bo n'abagenzi babo babandanye bahicare bimbe bacukure bagira ibyo bashaka byose bigira ibyo bashaka hanyuma igihugu kibandanye
gisubira inyuma tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi radio Ijwi rya Amerika
yego ndabumva neza
mwitwa nde akazina kawe ninde
nitwa Marcel Twagira Yezu ndi mu Rwanda I Kigali
nziza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro cyo kutuvuga cyane cyane ku bikorwa by'inteko za Afrika n'inteko za Buraya zicungira umutekano mu bihugu bitandukanye duga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego ndafite ikibazo nkagira n'icyumviro icyambere ndabanza gushimira abo batumirwa nuko wenda umwe telefone iri gucika cyane ariko yewe ndashaka kugaruka ku ntambara kandi izo nteko ibihugu izo ntambara ziherereyemo ugasanga izo nteko zishinzwe gucungira umutekano w'abaturage ziriyo buri hano amenye ubwenge Somalia irimo intambara kugeza magingo ya kandi hariyo umutwe wa ngirango ni Ansomo ucungayo umutekano muri Somalia tukareba hano muri DRC muri Repubulika y'Iharanira la Demokarasi ya Kongo naho intambara yaho imaze igihe kinini wari umutwa Monique ushinzwe kurwanya iterabwoba hariya mu burasirazuba bwa Congo waje guhinduka MONUSCO kugeza magingo y'abaturage ba DRC muri mu burasirazuba bwa Congo ntibashobora kuryama batekanye kubera ko hari umutekano warabuze aha rero nkibaza ikibazo kigira giti ese ko hari ahantu na Amerika yagiye ijya duhereye muri Afghanistan ejo bundi ubutegetsi bwasuye umuboko y'abatalibani ntabwo buriya kwaba ari ugutsindwa kw'ingabo za Amerika ko bari baragiye gucunga umutekano muri Afghanistan ariko ejo bundi igihugu kikaba cyarasuye amaboko y'abatalibani icya kabiri ni iki gituma aho intambara nyinshi ziri naho bajya gucunga umutekano nk'umwe bwa Afurika usanga intambara ziri mu gace kiganjemo ubukungu iyo urebye mu bihugu bya G5 Sahel usanga ahantu habarizwa amariba ya peteroli ariho izo ntambara ziri mu burasirazuba bwa Congo ukareba imyaka ikagenda ikihinduriza indi kihinduriza umutekano utaragaruka nashaka ko ngo mubaze ni iki gishobora gutuma hamwe bajyayo umutekano ukabona garutse vuba urugero twahera muri Centrafrica hano hirya ndashimira n'ingabo z'u Rwanda ko nazo ziri mu zafashije kugarura umutekano hari raporo ko bagiye y'umutwe wa Sereka wakamejeje ntabwo ariko bikire ariko Congo imyaka ibaye imyaka Somalia imyaka ibaye imyaka Amerika igaragaje gutsindwa gukomeye muri Afghanistan abatalibani basubira mu butegetsi aho ngaho byabiterwa n'iki kuba hamwe bashobora kumara igihe kirekire umutekano ntugaruke ahandi umutekano ukaza byihuse se ni ikibazo cy'ibikoresho nk'uko yaravuze ati wendi busigaranye ikibazo cy'amikoro n'ubushobozi cyaba ari ikibazo cy'ibikoresho bajya guhangana n'iyo mitwe bagasanga nayo ifite ibikoresho bihambaye niba ushobozi buke bwo batabona ibikoresho bihambaye
murakoze cyane rwose Marcel reka icyo kibazo ni ibibazo bitatu bihambaye ariko sinzi ko mushanaye best abifite ingufu nyishure ka agerageze ivyo bikorwa yaragiyemo akatari duga ku jambo be mbona
ndashaka kwishura ku bibazo bibiri ica mbere ndagenda mu ndamuhoze umuvandimwe wo mu Rwanda yuko uko Congo yinjiye muri East African Community bijya bihugu byose nirizo kwemera yuko Congo iguma idafise umutekano bijya bihugu byakeneye Congo irakeneye ibyo bihugu kandi bitsinshi muri bijya bihugu bifise inguvu zo kurwana nabizi bifite inguvu nyinshi zo kurwana ikindi kibazo yavuze ati kubera iki bita ibindi bihugu hanze bohehe barintervena bigaca bikunda ariko muri Afurika ntibikunda hariya Congo abantu baguma bapfa ega si ikintu kigoye ntushobora gufata nahajya na kigoro kanini MONUSCO ikora uraze neza paske ntushobora bajya abantu sabantu bavuga ururimi rwaho hantu naho wobaha abandi abasirikare babaze Congo ariko biragora yuko bacungi inzu imwe mu mashamba ahantu atamatara ataki atakintu na kimwe bagume bacungera inzu imwe abasore batatu bane batatu bane ntibikunda muri iyo nzira igisho cya gatatu yavuze guco muri Centrafrique nivyo muri Centrafrique ingene yagize reference kuri abasenata bagitera cyane n'ibiki ariko aho force speciale y'u Rwanda yagiyeyo ibintu byarahindutse n'ubu hariyo amahoro ni igihugu kiri stade kubera hagiye inguvu nyinshi cyane hagiyeyo inforce igiye kurwana umva baragi na makoro y'abantu b'ibihugu bibiri mu Rwanda na Centrafrique baruta abantu bagiye kurwana abo bantu n'abantu vraiment ageri n'abantu babagwanyi urubonye n'ubabonye ubona yuko ari abantu babagwanyi donc umva bajayo amahoro yaragarutse muri Centrafrique n'imana ishimwe kubera kijya bihugu cyane cyaragora cyane ariko kuba mu Rwanda bagiriyeyo byarahagaritse cyane
ariko muri rusange mushyanahe mbona muri rusange biravuga ko kenshi na kenshi nk'uko na Marcel yabivuze hariho ibihugu byinshi byadutsemo ingwano harungikwayo inteko ariko gushika ubu amahoro muri ibyo bihugu akaba ataraboneka byoba biva nko kuki muri rusange
nuko bamwe bakweguku abandi bagakwega ahandi kandi inishu si ngwano nawe muba muri ko mugwana ifo yuko bikenerwa yuko haba hari umugwi ukomeye ubisha izo mpande zibiri ziko zirarwana nuko bategeza kwicara kugira ngo umuntu babumvirize ati twebwe tugwana ku mwenyine natwe tuteza kubagwana kubera dufise ubutegetsi twahawe n'abanyagihugu bimeze uko ariko bakicara hasi hakaba hariho kubera muri ibyo bihugu kandi nsubiye kubisubiramo hariho ubutare bwinshi cyane hari ubutunzi bwinshi ugasanga hariho izindi nguvu ziri inyuma zitaboneka ziguma zikwega nazo nyine izo rero nizo usanga rero zigoye ariko zimaze kumenyekana kenshi ibyo bihugu n'ibihugu na ONU bakoresha politiki kugira ngo bumvishe abo bantu bafasha abo yuko barafise ibyiza n'uko icyo gihugu cyahagarara neza kugira ngo abantu bose habe iterambere hari n'amahoro muri ibyo bihugu.
Murakoze best tribute nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard. Mwiriwe neza? Mwatukumba Richard?
Ndavumba neza.
Muri hehe garisha?
Muri Kenya Nairobi.
Kenya Nairobi. Nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimbiro. turiko tuvuga ku bikorwa bishemeye birangurwa n'inteko mpuzamakungu zijejwe gucungera umutekano hamwe n'inteko za Afrika. Turi kumwe no mu tumire Best Mbona akaba asanzwe azi cyane rwose ibyo bikorwa. Twari kumwe kandi na ambassador Fred Ngoga gateretse ariko telefone yiwe irafite ibibazo. Tuga ku ijambo ikibazo cy'imvura. Yarakumva tuga ku ijambo ikibazo cy'imvura mu kanya gato.
Ikibazo cyo narivuze n'ikijyanye ni cyo gufasha. Nkacambaza ati ko mwarimu avuze ati ubujya Afurika irafise yani irafasha mu bintu bijyanye n'umutekano hanini. Nkacambaza ati ese ni gute bananiwe no gutuza iriya migwi iriko yihungabanya umutekano mu gihugu cya Congo?
Ikibazo cyiza cyane rwose Richard. Hareka turagishikiriza umutumire Best Mbona, ariko muri aka kanya ndabona dufite n'undi mushyira ntakomeye cyane rwose ikazi ivyo bikorwa byo gucungira umutekano nawe nyine yakoze mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica. No mushyira ntaye turi kumwe Adolphe Ntahayo igeze kuba umushikiranganji urundi ajejwe urwaruka imico n'inkino. Duga ku ijambo mwiriwe neza mushyira ntaye Adolphe. Muratwumva?
Ndakumva.
Ego mereka ko musanzwe mufise ubumenyi bwinshi cyane rwose. Nagomba duhere kuri icyo kibazo cy'umwanya wacu Richard avuze ati mbega ni kuki aho muri Congo imirwi irwanya ubutegetsi eka itwaje ibirwanisho itarigera ituzwa kandi hariho inteko zihamaze igihe mwifashishije ibyo muzi cyane cyane mu gihugu mwarimwo cya Repubulika ya Centrafrica. Murashaka kutubwira mu majambo make mukamuha inyishu uyu mushya ntahe Richard? Alo, muratwumva? Telefone ya mushya ntahe Adolphe ntahe nibaza ko ita icise mu kanya. Reka icyo kibazo tukibaze mushya ntahe Best Mbona tuga ku ijambo.
Nibyo ingorane niho ingorane ziriho ni za zindi nyine. Kijya gihugu ni kinini kandi muri kunga yuko zijya nteko za ONU cyangwa FRDC bose bajya ku nzu muri bijya bice byose birimo ingwano zimwe binini niho hariho ubutunzi bwinshi, hariho peteroli, hariho inzahabu, hariho coltan, hari ibintu byinshi kandi tora leta nigira icyo ibabaza. Rero leta itegerezwa kwegerza ibintu ibyo constitution y'icyo gihugu yabahaye. Igihugu gitegerezwa gutwarwa na leta ikontrola ubutare ubutaka bw'icyo gihugu. Ariko kugira ngo uvuge ati imyaka myinshi yarabaye, nije imyaka myinshi yarabaye, ingorane ni uko usanga murashobora kuba muri ko muhakorera abandi nabo bahakorera ibindi. Hari inyuma yije muri ko mukora byiza muhavuye mwibaza ariko byose nageze neza, hakaza abandi baje kubatubera. Niko kenshi cyane cyane nko muri Kongo niko byagenze kandi niko biguma bigenda. Kandi ubuko bariko barategura FRDC ikomere kubera MONUSCO nizo hamuma imyaka yose. Kandi nizera yuko kubera Congo yinjiye muri ivyo bihugu vya East African Community vyoje birafise intego zikomeye cyane kandi bagiyeho baba bagiye kugwana, navyo kuvuga ngo bagiye guhagarara hagati y'abasoda ba leta n'abajabane bo bagenda kugwana kugira ngo kijya gihugu kigire amahoro umutekano, abanyekongo baronke finalement ico benefice donc inyungu y'ivyo bafise mu gihugu cabo, hanyuma no mu karere haba amahoro abantu bahahiranire neza bagereka neza atakibazo
leka labona
kwigira muri East Africa byarafashije cyane
leka labona n'umushyana he nahayo adofagarutse nashaka igico yishura kuri cyo kibazo cyabajijwe n'umunywanyi wi radio ijwi d'America Marcel Agilati none ni kuki muri nibaza ko ariho probleme ya telefone ni ari ikibazo gikomeye cyane ngo cyo telefone wiwe niwe nibaza ko isubiye gucika reka tugaruke kuri mbona tumubaze nawe nyene mwigeze kuvuga ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cyo kumenyereza mu bikorwa eka mabanga izo nteko zijejwe ikibazo cyo kumenyereza abasirikare bo mu bihugu cyane mu bihugu izo nteko ziba zirimo ico gikorwa cyo kigenda gute iyo myimenyerezo ya gisirikare baha izo nteko z'igihugu ifite akamaro kahe best mwihweje ivyo munzi mwiboneye muri Republic of South Africa
aba na yuko nkaba nka inteko y'Europe yari ifite inteko special zitegura igisirikare cyo muri Centrafrique barabafasha cyane imyaka yose kugira ngo bagire igisirikare na polisi bimeze neza biri mu mategeko biri gucungira igihugu kandi bifite dira bwo kudefanda igihugu barabikoze cyane imyaka myinshi kandi bari barabasohoye benshi barasoda baba Centrafricain bakuru b'abafisiye n'abasoda bato bato benshi kugira ngo bamenyere kurwana no kudefanda igihugu biga byarabaye cyane ni ibintu mbona yuko mengayo inyo inyo kayene yaratanze amafaranga menshi kandi zana n'abasirikare baba expert baza kubigisha akabayo n'ibindi bihugu rero bifasha kubera n'umushora wo muri Afrika ibihugu byo muri Afrika bimwe Centrafrique irarunika abasirikare kugira ngo baje kungura ubumenyi bagaruke nabo baze bigishe bene wabo hanyuma icyo gihugu kironke umutekano akaba naho nyene nko muri Union Africaine ibyo nzindabye nko ku Burundi mbere yuko bagenda nko muri Somalia barabategura umwanya munini cyane bijya birabafasha kugira ngo bagende bazi ko batagiye ahantu horoshe bagiye kurwana bo urumva bo muri Union Africaine baragiye kurwana
Ego cyane gose. Ego mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane gose mushya ntaye mbona ikibazo cy'ibikorwa amabanga atari make izo nteko canke ishyirahamwe rya ubumwe bwa Afrika canke ishyirahamwe rya Buraya biba bifise mu gufasha kugarukana umutekano kumvikanisha imirwi gwanya ubutegetsi eka n'ubutegetsi bw'igihugu izo nteko ziba zirimo icyo gikorwa cyo kigenda gutera cyo mwise dialogue
urabona bamwe nabo baba bariko baragwana canke bari ku rugamba ategeza diplomasi itegeza kugwanda nikora soyuko nanico gituma usanga kenshi bifasha diplomasi abanyepolitiki bategereza kubananya bumvikana bayaga babanana bayaga n'abafasha ico gihugu kugira ngo nikigwe cyane babananya bayaga n'abanyagihugu n'abatwara ico gihugu kugira ngo ico gihugu kiboneke yuko gifisa ibindi bihugu cyangwa izindi institutions zibishyigikiye kugira ngo nabo nyine baje ku murongo bakurikira inzira nyayo uva politiki na diplomasi niyo inawe ifise ikibanza kinini cyane mu kugarukana amahoro mu bihugu biri mu ngwano cyane wacu
mbega tuhere kuri cya kibazo cyabazwa n'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika cerekeye imyaka n'imyaka inteko zimara ziko ziragerageza kugarukana umutekano mu gihugu kanaka ariko ugasanga umutekano ntibagarutse mbega inteko zoba zifise nk'ikiringo zitarenza mushe ntahe best mbona tuvuge imyaka 5 canke n'ibiringo vy'amaho umwanya wose
ije si nibaza yuko bafise ibiringo vy'amaho kubera ico ni ko conseil de securite buri mwaka itegerezwa kongerako me bakaba baraje ingorane zabaye nibikenewe gukogwa kugira ngo ije bishinze barishiteko donc bacaba muri conseil de sécurité cyane bakabongera umwaka n'icyo ikabandanya akazi kakabandanya bakabandanya bacungera umutekano bijya nabi no kuvuga ngo baracungira umutekano ariko n'ibihugu biri mu ngorane bigoye cyane gukoreramwo nka Kongo murashobora kuhacungera mukasiga muvuga ati aha bigenda neza ariko mugarutse wapeye umwaka cyangwa amezi atandatu kumva kandi ko bahateye kandi numva biba bisubira inyuma ni haba hariho des mesures zafashwe zo kuhakomeza kugira ngo ibyo mwashize bibandanye bigenda neza ibyo mwashize akazi mwakoze kagume kwa kundi kandi kagende gatera imbere ibyo rero nibyo ingorane usanga kenshi imyaka n'imyaka ati baguma bagwana ibyo izo nteko ziguma kubera ingorane zidahera kandi kugira ngo zihere zitegereza guca muri politiki
egome tu swinga hafi aka tugi hafi igihugu cyo Burundi na n'u Rwanda aho muri Kongo nkuko byatangajwe muri imisi hari ibiganiro byatanguye hagati ya leta ya Kongo hamwe n'imirwi imwe itwaje ibiganisho muri icyo gihugu ariko tukabona ko amatwa dusumira uko amakuru atangazwa imigwano cyanke gutana mu mutwe bikaba bibandanya ku bwanyu ibyo bintu bigenda gute uruhara rw'abajejwe gucungera umutekano ruba uruhe muri icyo gihe
mumaze kwicara mumaze gufata imane ziriko ziragorana mu kazi icarika bajya mutatumiye cyane n'abandi mwabatumiye muri bo kugira ngo berekane yuko bakomeye cyane babandanya batsi umushahara bisaba rero yuko mufata inkingo mukabwira ati mwebwe tuzikaniye ko atangwano zobandanya kubera iki muwe mubandanya ariko kenshi na kenshi nabitwa yuko batatumiwe nibo babandanya batsi umushahara kugira ngo mubatumire nabo nyine baze kwicara hajya muri iyo cadre ya dialogue canke berekane mu makungu canke mu karere yuko bakomeye ariko mutabatumiye uko niko bigenda kenshi na kenshi
ikintu mushanahe mbona mwubwira nk'abanyagihugu basanzwe abarundi basanzwe abanyarwanda basanzwe abanyekongo basanzwe kijanye n'ibintu abantu bategereye izo nteko bategereye abatitsi barongoye izo nteko ikintu bakwiye kumenya cyane cyane ku byerekeye nk'intambamyi cyanke ibindi byose bishobora kugiramira umutekano w'inteko ni nk'ibi
kenshi abanyagihugu ingene bakora muri bari mu ngorane mwene izo abanyagihugu nibo jisho rya leta nibo jisho y'inteko mpuzamakungu ziri muri ako karere barafise ingene bakorana hasi kugira ngo babahe informasiyo babahe amakuru ati bimeze uku ariko bo bagaceceka kubera bateye induru abo bagwanyi baraza mu ijoro bagaturira amazu yabo bakabica nuko rero usanga habaye ingorane mwene izo ariko banumye bagakoresha sosiyete sivile yabo bobo nyine biyumvikaniye ari ibintu byitwa whistleblowers abantu bakoresha mekanizme yitwa mekanizme d'alert abo ni bamenya n'abantu bakora hasi ariko nibo batanga inkuru ati bimeze uku kugira ngo abo bantu bagire bahatere ahubwo abasirikare ba ONU cyangwa abasirikare ba leta bagende kuzitira ikibi nk'ikibi
best mbona ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio ijwi ry'Amerika ukaduha cyane cyane amakuru y'imvaho ajyanye n'ibikorwa byo gucungera umutekano by'inteko zitandukanye ndagushimiye cyane rwose
nanze ndabashimiye kandi nishimiye n'abatumbirije n'abatumbiriza.
Ndashimiye kandi na ambassadeur Fred Ngoga gaterise telefone zaguranye yarinze kwihamagarira yabaye ikibazo, ariko ndamushimiye ku kanya tuye. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradio Ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo ku bijanye n'ibikorwa by'inteko mpuzamakungu n'inteko za Afrika vyo gucungira umutekano. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Daniel Brown yadufashe kwegeranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri hose.